kubwo umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi kuva ku munsi wa Mungu heze harabaye ibitero bikomeye vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura no ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'igihugu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Sylvestre Nyandwi yemeje ko amatohoza ya mbere yerekana ko ari ibitero vy'iterabwoba
harabaye ibitero vy'ibisasu ntezwa ntoki byatwaye ubuzima bw'abantu n'ibintu byononekaye ibyo bitero bikaba bije bikurikira ibyari bimaze igihe bikorwa mu ijoro ryo kuwa 19 rishira uwa 20 Nyakanga naho hari habaye igitero mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe umuhisi Melchior Ndadaye twihweje amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu ibyo bitero n'ibikorwa by'iterabwoba n'ibyaha by'agahomera bunwa kuko ababikora badatera abasirikare ahubwo batera abenegihugu batariko barabarwanya hamwe n'ibibanza rusange
yamenyesheje ko parike nkuru y'igihugu yaciye yugurura dosiye y'urubanza umushikiriza manza mukuru wa Repubulika yaradomye urutoki kubo ubutungane bw'ikeka kubateguye ibyo bitero byahitanye abantu batatu abandi barenga ijana bagakomereka
amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ibyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe n'aba bakurikira Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako Nyamoya François Barankitse Margarita Biremba Melchiade Nibigira Jean-Claude batazira bayaga Niyukuri Nikora batazira gisiga Bahati Gad Albert Ndayiragi Jerieve batazira 26 n'abandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko tukirondera kubera ko abo barongoye ako kabwi kwavuze bataba mu Burundi twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikirize ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza dusavye ibihugu bibahaye indaro aho abo bantu twavuze boba bari canke baza baraca rimwe rimwe ko bodufasha kugira bafatwe hisunzwe amasezerano atandukanye yo gufashanya mu by'ubutungane aduhuza ibyo bikaba byotuma amahoro n'umutekano bisasagara mu karere
ijwi ry'Amerika ntiryashoboye kuronka abo badondaguwe bose ngo bagire icyo babivuze ko yamara umwe muri bo François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambi MSD utavuga rumwe na leta ariyamiriza agivuye inyuma ivyo we na bagenzi be bagirizwa n'ubutungane bw'u Burundi
abantu bose barazi uko ubutungane bw'u Burundi bukora imbere n'umukuru w'igihugu wenyine yakoroye amosozi y'ubwo butungane buteye isoni nta muntu n'umwe rero ashobora kwemera ibintu bivuye mu butungane bene ubwo kandi nta butungane bw'u Burundi bushobora kubona ngo bwagize amatohoza y'ukuri ibyo byagirije ntaho bifatiye cyo umuntu ashobora kwibaza n'uko ashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi
igitero cabereye mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura caremanzwe no muharwanya leta witwa Red Tabara yamara ibindi bitero vy'amagrenade nta numwe aravye manga ko ari we yabikoze nayo bamwe muri abo badondaguwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika basanzwe bafise n'iyindi mitahe mpuzamakungu ibarondera abo nabo ni nka Alexis Nduhije arongoye umugambi MSD utavuga rumwe na leta na Marguerite Barankitse yashinze kandi atwari ikigo Maison Shalom azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira agateka k'abana abo bari ku rutonde rw'abandi barenga 30 baronderwa n'ubutungane mu idosiye yo gushaka guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.